ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri isaha. Mwese abatwumva, mbanje kubasuhuza aho muri hose mwatwumvira kuri radio cyangwa se kuri internet, kuri mudasobwa ndetse ne kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, nyoba ibiganiro. Mwese kandi bahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Iterambere byose nitangura rimwe amahagiye intango haragira abatangura bakayakarokeza abandi amane gakurikira. Nibaza rero ko abagenzi bacu ba Kenya aho muri Tanzania ibyo amazi imisi batwereka abarundi bene wacu ngo bahumirije barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu minsi imbere nabo bazobasubiza mu ndumane bakajya kwaramutsa.
Uyu ni Vice President wa kabiri w'u Burundi Joseph Butore avuga ku nyungu abacuruzi b'abarundi n'abatanzania bafite mu kumenya ibicuruzwa bikorwa muri buri gihugu cy'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Hanini iyi nkuru ni mu kanya gato kuri rya Amerika. Tubafitiye kandi n'indi nkuru kuri gahunda gushyiraho amasezerano y'ubuhahirane ahamye mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu nama irimo kubera Arusha muri Tanzania. Turabararitse mu biganiro byacu muri uyu mwanya. Kuri wa gatatu rero kugeza ku cyumweru i Bujumbura mu Burundi mu rwa mukuru Burundi harabera imurikagurisha ry'ibicuruzwa n'ibindi bintu bikorerwa mu gihugu cya Tanzania. Iki ni kimwe mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Leta y'u Burundi yahagarariwe na Vice President wa kabiri wayo Bwana Joseph Butore. Umunyamakuru rya Amerika i Bujumbura mu Burundi Eloge wirika neza niwe utugezaho iby'iyi nkuru.
Ingoma bananejeje cyane abashitsi bari bavuye muri Tanzania ntibari watanzwe igihe ugururwa igihanisha gurisha ry'ibicuruzwa bikorerwa muri Tanzania. Aryugurura cyagira cyaka bicumukuru w'igihugu Joseph Butore yavuze ko akaryo keza kubadandaza b'abarundi n'abatanzania
ku isi nzima yanguhe ku bihugu bya mitunzi gushaka kubikenye gusumba ibindi nta gihugu na kimwe cikwiye. Yego hari ibihugu bibamahingura akomeye mugabo usanga na rimwe ivyo amahingura akoresha biva mu bindi bihugu ugasanga n'ibihingo amahingura akomeye cyane aba mu bihugu hari ibindi basumira hanze badafise. Ibi rero bizituma abantu bo ngaha mu Burundi adushaka kugura ibyakure muri Tanzania tugacaguramo visa batanzwe bakabona ibyo urundi hurumbira bakabivya duhurumbira n'abagenzi bacu baruna nko twevuze muje amatwashikirije no kwera bati natwebwe turashaka kugura kumenye muri ibi yitwa bikora mu gabatanzania bariko neza kurusha reka duhinyanyure dushemwa natwe zoronka iso gusumba bari ko ariko kidasanzwe gituma imigendere ku mipaka muri Tanzania iba myiza gusumba gutyo ku ruhande rwa Tanzania abadanzwe bakadandaza leta yacarika turakoyoko no ku ruhande rw'urundi gukenyene.
Abenshi mu baje muri hanisha gurisha n'abakenyezi Jamyara Jabo w'imyaka 50 numwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona leta ya Burundi ifasha abakenyezi bakora urucuruzwa ruto ruto nk'uko igihugu ciwe kibikora.
Tanzania yetu sisi wanawake inatupa kipaumbele kukwamua maisha yetu, yale maisha yetu kama yako chini basi sasa hivi wanawake wa Tanzania kila mmoja yuko kwenye kikundi
cha 30. Tanzania yacu twebwe abakenyezi dushira imbere ngudu tumatwe isononura uba abakenyezi muri Tanzania umwe wese aja mwishira hamwe y'abantu 30 tukaronka imfashanyo za leta. Ni byiza ko batuzanye hano kwerekana ko karorero Burundi turabagenzi kuva kera dufite ayo mashira hamwe yitwa Bikoba no ngaha batangure kwegeranya abagore bakuye 30 leta ibafasha ni kintu leta y'u Burundi yarikuye gukora. Icyo baranu kubazana bakigira ku karorero ka Tanzania turabahaye ikaze cyane
funze kwetu Tanzania tunawakaribisheni sana.
Icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asanga hageze ko n'abarundi bakora nk'abagenzi babo muri EAS.
Iterambere byose nibitangura rimwe amahagiye intango haragira abatangura bakayakarokeza abandi amane gakurikira. Nibaza rero ko abagenzi bacu ba Kenya aho muri Tanzania ivyo amazi imisi batwereka abarundi bene wacu ngo bahumirije barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu minsi imbere nabo bazobasubiza mu ndumane bakajya kwaramutsa bagiye kwerekana ivyo Burundi buhingura.
Christopher Chiza nawe umukuru w'ihuriro ry'abadandaji muri Tanzania abona kwihanahana ry'ibicuruzwa hagati y'u Burundi na Tanzania rizashemeye.
Wari kutana na marasi wetu kule Ngara wakatuambia jamani, mpaka sasa biashara yetu trade volume haizidi dola kama bilioni 70.
Hiyo ni abaperezida bacu barahuye hari ya Ngara baratubwira bati bagabo amafaranga aca mwihanahana ry'ibidandazwa ntarenga miliyoni 70 z'amadolari ku mwaka. Ayo mahera ni make rwose ugereranije n'abantu barenga miliyoni 61 b'ibihugu bibiri dutegerezwa gukora urucuruzwa. Intumbero yacu ni uko Abarundi n'Abatanzania bahanahana ibidandazwa. Tanzania turiko twubaka indarayi ihuza Dar es Salaam na Kigoma kugira ngo izane ibicuruzwa. Ibyo bizafasha Abarundi kuko nta muhora wo kwiba hari mufite. Hari ikiyaga Tanganyika twazananye n'abantu ba Air Tanzania hamwe na Tanzania Port Authority. Intumbero ni ugufasha Abarundi n'Abatanzania gukorera hamwe urucuruzwa.
Abarundi kufanya biashara kwa pamoja.
Abandi bakenyezi nabo nka Rehema Mohamed yavuye mu isoko ya Kariako Dar es Salaam bajyohewe nuko bisanze mu Burundi.
Kwa kweli sio watu wanasema, hata mimi mwenye binafsi nilikuwa naogopa Burundi. Tulikuwa tunasikia kuna vita, kuna watu wanauawa uawa. Lakini toka
ni ukuri sabantu bavuga gusa naje ubwanje natinye Burundi kuko twumva ko hari ntambara abantu baguma bicwa, ariko kuva mbuye Tanzania mbona byose ari nziza. Nejo twaciye mu gisaga mbona haratekanye, abacuruza n'abagwiza tunga baza n'imitahe, ubu Burundi haratekanye ni heza.
Biashara wawekezaji waje kuwekeza huko sio kubaya, sasa hivi Burundi kumetulia ni kuzuri.
Iba incho ya mbere hatunganywe hanishagurisha litegwa n'ibihugu byombi bibiri Burundi na Tanzania. Ibidandazwa biva ku migabane 5 y'isi yose byinjira ku butaka bw'u Burundi, byinshi bica muri Tanzania. Ikivuko cha Dar es Salaam cyonyene gica ku bice birenga 70% byavyo. Eroje urika neza Bujumbura ejo rya Amerika.
Aho hari Bujumbura tugane none harusha muri Tanzania naho havugwa inkuru kubijyanye n'ubuhahirane muri Afrika y'Uburasirazuba. Muri uwo mujyi wa Arusha harabera inama ihuje abahagarariye inzego zirebwa n'ubucuruzi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Baraganira ku buryo korohereza abacuruzi n'abashoramari muri uwo muryango. Ni nk'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera ku cyicaro cy'umuryango wa bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba Arusha.
Nkuko bivugwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, umugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwiza tunga muri ako karere ofisi ntombero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza ukwishyira no kwizana mu kazi kabo. Muri izo nzitizi harimo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa byabo cyangwa babishoje mu kindi gihugu, ibyo basabwa ku mipaka, ingene batozwa amakuru n'amatagisi n'ibindi. Ibihugu bibiri u Rwanda na Kenya nibyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushyira mu ngiro uwo mugambi. Tugira Umuremyi Rafael umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza.
Iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha. Izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha.
U Burundi nabwo nyine buvuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwizatunga boroherezwe. Aimable Nkunzumwami ni umwunganizi w'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi.
Mu Burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira tworohereze abadandaza. Ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya, ivyo twaragize icyo no kwita mu gifaransa refite diction de formate administrative. Turabigabanya kugira ngo borohegwe barondere amadokima make abafasha kugira ngo urudandazwa rwabo rutere imbere. Bagiye kurangura haba mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, borohegwe bazana ibi bidandazwa byabo ku mwanya bipfuza bishikane nabo bipfuza gushika ku mwanya bashatse, kandi bitewe birabagora cyane.
Ikibazo gishimikirwa ko n'ibihugu byose nuko imipaka ikwiye kuguru gwa maze umunyagihugu aba mu karere ka Afrika y'ubuseruko akishira akizana. Aha abaserukira ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu byabo ziriko ziravaho buke buke. Urumwunganizi w'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi.
Hagati y'u Burundi n'u Rwanda urudandazwa n'urundi rurakogwa abadandaza mu Burundi bararangura mu Rwanda nabo mu Rwanda bararangura mu Burundi. Ivyo nibaza ko takibazo kihari. Mu gihe rero u Rwanda rutagombye kutworohereza haba mu nzira za politiki n'ibindi, urumva muri icyo gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nk'uko turi Abarundi kandi biragenda neza ntacyo turahomba.
N'umuyobozi ajejwe ibyo gufasha abitura ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda niko abibona.
Nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'Urundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu bihugu birahahirana, ngira ngo inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo. Ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu ibitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo.
Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga, gutyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa. Cyeklave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuganira no mu ntara ya Cibitoke hose ikibazo cy'ubuhahirane ahubwo ni ikibazo kijyanye n'umutekano n'ubutabera. Muri komine Rugombo hari umugabo w'imyaka 64 waraye wicishijwe impiri n'abantu kugeza ubu bataramenyekana. Ni inkuru yategura umunyamakuru rya Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanka.
Mutama azwi ku izina rya Nzobara Ntumye Celestin niwe yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri n'abantu batamenyekanye bamukuye imuhiri we nk'uko byemezwa n'umukenyezi wiwe Nkundwa na Bake Esperance. Avuga ko aheruka umucanje wiwe asohotse hanze acagenda amazi mayongo.
Twari tujyanye nk'isaha zibiri heze nk'isaha n'inusu Mutama ndarebaho yarajyanye ndamubura, maze kumubura nchangenda mu gikoni kuri adutarika ku rusenge ndamurondera ndamubura ngenda mu ijanzu yindi ndarondera ndabura maze kubura ntonaca nisunga kutabaza abahungu biwe yapfuye ntitwaciye tubimenya ubwo nyene kweze tubimenya mu gitondo baje kubikugura ko yitabye Imana. Urumva ko yasohotse agiye kugira kwihagarika.
Mani iragarura Domiciano umuhungu waraye yishwe yishikiye akiziga c'umuvyeyi wiwe carikire mu gitondo cuno wa gatatu yabwijwe rya Amerika kose yishwa kubiswa amahiri nkuko yavyiboneye.
Kwabonye yarakubiswe kubiswa inkoni nyinshi barasatura mu mutwe urumva ipasimari bikamara sayikaravirira numva yakubiswa atacamira.
Mu gihe incuti abaryango b'umutama Nzobara Ntumye Celestin bavuga ko batazi icu wabo yarayazize, amakuru ava mu batashimye gutanga amajwi aho ku mutumba Kagazi wa komine Rugombo yagiriza uwo mutama ko yahora ari umurozi. Ndikumana Faustin ni muhungu wabo w'uwo yaraye yatswe ubuzima, akavuga ko intandaro y'urwo rupfu rw'uwabo ari urundi rupfu giturumbuka kwashikiye umubanyi wiwe ku murango w'uyu wa kabiri. Bivugwa ko bapfitongo
bamwishyizemo umuntu umurozi, umuntu agize ibibazo akitaba Imana hari baca baza kurondera umutama bamusangiwe muhira. Maze kumusangiwe muhira baramufata aza ati nababanye bari kubaganira mugo baca bamutwara nka kujya kwigisuma baramujana baca barahita baramukubita baramuboha barakubita bamumena umutwe baramukubita bamuca amafyigo. Aho hantu yaguze mutama ntacu yahega ko haguzwe n'uwa mbere asubira hagugwa n'uwundi mbere no kurondera umukiriyo muntu yemwe ne kuza kuhagura yazanywe n'uyo mutama nyine nakarenganye nta kintu kimwe bahafa.
Umukuru w'umutumba Kagazi yemeza ubwicanyi bwabereye mu gaca rungoye Muniga ba Celestin yabwirije ijwi rya Amerika ikigiye gukorwa kugira ibyabaye ntibisubire.
Twe tumaze kubyumva twaciye tugenda muri zone kubwira chef de zone ko umuntu yapfuye de zone yaciye ajayo n'abajejwe intwa ni mutekano hama natwibwe abatowe tugiye dukoresha amanama neje kwakwijije amanama y'ibyanga abantu bifate runtu n'agiye umuntu asindira ku wundi.
Kuri uwo mutumba Kagazi hari n'uwundi mutama yagirizwa uburozi inzu yiwe iheruka kubomorwa n'abanyagihugu yaba umukuru w'umutumba Kagazi canke musitaneri wa komine Rugombo umufasoni Beatrice Kaderi bose bafise akamo batera bo barongoye babasaba kudasubira kwihanira kandi ko abadashaka kumva impanuro inzego zibijejwe zigiye kubahagurukira. Ubwicanyi bw'abagirizwa uburozi buravugwa no mu yandi makomine agize intara Cibitoke. Hahize indwi irenga uwundi mutama yishwe atemagujwe ibipanga yongera araraswa ku mutumba Rusenda wa komine Bukinanyana nabo nyine yagirizwa uburozi nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro. Mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushiburengero bw'Uburundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Amakuru makimina mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imitsi yose nkaya mangu. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro Ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
Ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondoro
nitwa mpabona yo Jacqueline nkaba ndumukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umujyango Yohana nkaba ndongoye isiramwe impareke muri ikomeye ya Nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbi kaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora Rene nkaba ndiboneza muri mukenyezi imenye Nyanzarake
abo n'abatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenzima nongere ndabaye ikaze muri Ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura amatati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo ni wabikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumara byitegereza mwivuga gute
twibwe tubivuga ko turabishyira tubona ko arije kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora izo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatujana no kuvuga iyo turiko turakora izo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye abakenyezi hari ijambo basikiriza nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeza
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari habakenyezi barongoye amazone abandi arabandiki bitereye ko bamwe ari nababiki mu ishyira hamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twa maturi kumwe
abakenyezi bafite uruhara ruboneka mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe
twa turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabizi byo mwokwerekana amaze gukora
ego metrafisi byo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bijana ati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene hari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye babakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura matati y'amatongo
nyabamaze gutatura matati gatorega umuti bakabishyira
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega aba bakenyezi bimboneze no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye aba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mu dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikoresho wa kenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
Namba mi tuwa zibanga mi kuhua tuwa kenyeti kupanga nzima misira hamu inhatu mbona. Awa kenyeti kupoka baadhi kisi kwa ramenya akamaro kuku fast kufasa mukiwa ano kandi ramenya icha mahoro abuka changa maji. Ikini nacho gikomeye mu bijanye n'abakenyezi no kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakoresha gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bifuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo ari byo bakora bonyine ibisigaye hara abagabo batabaho umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaho umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro cyewe ahongeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura matati ntangorane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara k'ibyaritse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atara yabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kwa riyari muguri ya wana kwa tazo ura nango bikuundi kuri cho kinire tulasawa yu kitali namba mnye naho tubikoro hariha handu sanga vitu gora kugira tukihinyanyo kwa ringa wabani ya tukikozu kwa sanga hari hundi munu ya liguze kabira gumana ya kajirja te waka uye waka heza sanga hari hundi ya guzu ugira kabiri kuru wa muna gumana yu mutima muvi kura hori hali yi namba kwa sababu wanu lelo baba tuwa ze tuwa menye wa menye kane vijish kwa banse kubikulikiza kungu muna shoda kugira ahanu hane hatanu kupahi nyanzara gushikika bonga kuzunguruka mu yange ngitongo ni gwiwe kuko afise ntamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere bavyaratoye umuti yatabara abo bantu
n'ubuze ngo nakagwika abantu none baravise ubarongoye baravise komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze guje turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje uko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubafunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingena bogaruka kugira basubire ku ishuri
intamba zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo ari gushika ko ntabishike ko byose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhera umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi ntiwacu amenye ingene iyi programa akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubu
mesure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma heze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya ivyurugo
ibikorwa byo munzu ntibikiri ntambamye
oya ibikorwa byo munzu ntibikiri ntambamye aho bibi ntambamye naho uwo mudamu abataramenyera ibikorwa akamenya ne yi programme ibikorwa byo munzu ningana aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu ryo nta bwoba bakigira nabo bagifise ubwoba buke buke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko uravye ni mu bizanye ni mu matora duherukamo abakenyezi twaragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongo umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo atari bake uyu Zakerine hitoze abagabo atari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
arose amajwi angana iki gajake
narose amajwi amajana 930 wa kabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nukubuga rero ngaha ibitanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mutuko twa twa twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutose mashira hamwe mato mato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene bo buza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'izo kwiteza imbere n'izo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo cyarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mbere mwibwira ko twokora iki cyangwa icyo twishikiriza ni gihe nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi burya abakenyezi nabo barafise ibyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda niba gira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayo mababona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamande ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
tabi neza abakenyezi bacha bakengera abagabo babo ntibikiriho gaze
ubisanzwe turabahanyura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubutiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze huko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri ntamanye igikorwa cy'abakenyezi muri izo bihe
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byungura igihugu
ari cyo kokoga gakiri
hoba inyigisho muba bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kujya mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero ko twosaba ko babinyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe n'umuryango Yohano aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hano Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabona yo Jacqueline mukuru mutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita abakino kiganiro
murakoze namwe
unishimiye niwe wahise gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizema nandekiremesheje ntimurane nibwe mubanye no muvyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Turabashimiye Studio Ijambo Ibujumbura mu Burundi. Inshuti mwese mwakomeje kutwumva rero muri uyu mwanya mu biganiro byacu binyuranye, nonge namwe kubashimira bo kandi mbararika. Ibiganiro byacu kuri uyu munsi biracyakomeza, mukomeze mu kanya mutega amatwi ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, nshimiye kandi abadufasha kugeza ibiganiro by'uyu munsi. Murakoze.